Aho!
Ligue, vale. Pateo, Ericabo,
Ora,
tú tienes
Vanessa.
Ericabo.
Ego.
Ora, cosa c'hai?
Ego, namo e nemmari un istaglio.
Come
Mugambe, ono ye champion gwe tuyina mu Uganda wa corporate boxing.
Google, barabwiye ngo ngo watsinze ejo, niba watsinze ubwo niwe wa mbere. Mubwire rwose mwifurize ati mushimire kuba yaratsinze, ni umuntu mushimire n'Imana kuba yaragushoboje. Mubwire.
Thank you.
Oh, my God.